mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Bwakeye muri iki gitondo hano Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro. Mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya, nabifuriza kunogerwa n'ibiganiro byacu.
Ubu rero ntituramenya neza icyifuzo cy'aruko bari ku butegetsi nabo ko bagomba guhindura icyo cyari cyasanzwe bakagisubiriza n'icyo cyahahora kera. Byogora nako gikoreshwa ubu batari guhindura ibwirizwa shingiro, kuko icyivugo cy'u Burundi cyanditse mu ibwirizwa shingiro.
Uwo ni Leonce Ngendakumana wungirije umuyobozi w'ishyaka Sahwanya Frodebu, arasanga guhindura ibiranga igihugu biriho uyu munsi byaba biciye ukubiri n'itegeko nshinga ry'u Burundi. Turanavuga ku kibazo cy'umutekano mu nkambi ya Nduta icumbikiye impunzi z'Abarundi muri Tanzania, n'andi makuru tubagezaho mu kanya. Mugume hafi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise Bigirimana yaduteguriye. Aloise, urakitsaho.
Mwaramutse Geoffrey, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera mu yavugwa mu mugabane wa Afrika. Umutegetsi wa gisirikare arongoye igihugu muri Sudani, Abdel Fattah al-Burhan, yashikirije mu gatondo ka kare kuri uyu wa kabiri ko yafashe ingingo yo guhagarika ibyo yumvikanye ko n'abaserukiye abari mu myiyerekano mu gushinga leta mfatakibanza. Yemeza ko agiye gutunganywa amatora mu mezi icyenda. Aya makuru Radio Ijwi rya Amerika iyakesha itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Ingingo ifashwe inyuma yaho igisirikare gisamburiye ku nguvu ibigwi by'abari mu myiyerekano hanze y'ibiro bya gisirikare i Khartoum ejo ku munsi wa mbere, hasiga ubuzima abantu barenga 30, abandi amajana barakomereka. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yaranebaguye ikoreshwa ry'inguvu zirenze urugero z'abasirikare, agasaba ko amatohoza yigenga akorwa ku vyabaye. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gatekanya gukorana mu mwiherero kuri wa kabiri kuri icyo kibazo cy'ubwicanyi muri Sudani bisabwe n'Ubwongereza hamwe n'igihugu cy'Ubudage. Abajeje umutekano muri Nigeri baratesheje ibitero bitatu mu mpera z'indwi irangiye ku mugwa mukuru Niamey hamwe no mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara Difa. Ibi byashikirijwe na leta ejo ku munsi wa mbere. Abantu batanu barimwo abakora iterabwoba babiri batamenyekanye bafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu i Niamey ku munsi wa gatandatu, nk'uko byashikirijwe n'uwo mushikiranganje wo kwivuna abansi. Ku munsi w'Imana ibindi bitero bibiri byarateshejwe mu karere k'igisagara cya Difa nk'uko bishikirizwa n'uwo mushikiranganje nyene. Difa n'igisagara kibamwo abanyagihugu bashika ku 200,000 cyasinzikajwe n'ibitero by'iterabwoba bya Boko Haram bava mu bice bigaruriye mu buraruko bwa Nigeria mu karere k'ikiyaga Chad. Ambasade z'ibihugu vya Buraya zaragabishije ku munsi wa gatandatu ku bitero bishoboka gukorwa muri ico gihugu cyo mu karere ka Sahel. Igihugu cy'u Burusiya kigiye kurungika mu minsi ya vuba abasirikare 30 mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrica, aho bazaba bagiye guha imimenyerezo ya gisirikare. Bamwe mu basirikare bari mu nteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu ziri mu gikorwa cyo gucungera umutekano muri icyo gihugu, nk'uko byatangajwe n'umutegetsi akora mu bushikiranganji bw'igihugu cy'u Burusiya bujejwe imigenderanire. Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yateye igikumu ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ritanga ubwo burenganzira mu kwezi kwa kane. Uburusiya bwamenyesheje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bwakuye abasirikare babwo batari bake muri Venezuela byashikirijwe na perezida wa Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa mbere. Igisirikare cy'Uburusiya cyariko kiramenyereza abasirikare ba Venezuela cyaragabanije abasirikare bacyo muri icyo gihugu kuva ku gihumbi mu myaka mikiheze, ubu hasigaye abaharurwa mu macumi nk'uko byashikirijwe n'ikinyimenyeshamakuru cyandikira muri Amerika The Wall Street Journal ku makuru kivuga ko cyakuye mu butegetsi bwa gisirikare. Icyo kinyamakuru kivuga ko Burusiya bwakuyeyo abasirikare kuko leta ya Maduro ifise ibibazo by'amafaranga yo kubariha ibikorwa bakoze. Perezida Trump mu rugendo rw'akazi mu gihugu cy'Ubwongereza yabitangaje abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Igihugu cya Mexique cyaragabishije kivuga ko ingingo nshasha yafashwe na perezida wa Leta Zunze za Amerika yo gushyira amatagisi ku bidandazwa byacyo bizogira ingaruka mbi z'ubutunzi ku bihugu byose uko ari bibiri, kandi n'ikibazo cy'abimukira bagiye ahubwo kuzoca biyongera mu kwinjira muri Leta Zunze za Amerika. Abategetsi ba Mexique bavugiye i Washington ko bashobora kuzibira abimukira bakoresha ubutaka bwabo mu kwinjira muri Amerika, ariko barahakana ko atabuhungiro bashobora kuba barabaha imbere yo kurindira ko Amerika ibakira canke itabakira ku butaka bwayo. Abategetsi bo muri ibyo bihugu bibiri baratanguye ibiganiro ku murwa mukuru wa Amerika Washington bigamije gutorera umuti hamwe icyo kibazo. Ariko ambasaderi Marta Barcena aserukira Mexique muri Leta Zunze za Amerika avuga ko hari akarimbi kuvyo bashobora kuganira ko ako karimbi nako ni ubwigenge bw'igihugu cha Mexique.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru utugerejeho. Camille Nkurunziza ni umunyarwanda wiciwe muri Afrika y'Epfo kuwa kane w'icyumweru gishize. Umufasha we Annette Kabasindi yaganiriye n'Ijwi rya Amerika kuri mikoro ya Thomas Kamirindi amubwira ko abantu batatu bakekwa kugira uruhare mu rupfu rwe, babiri muri bo batawe muri yombi.
Yego, polisi yaraje yatusobanurira, yatubwiye ko yaba ibisambo bitatu ari byo byamufashe, umwe atwana nawe, babiri barabafata, ubungubu barafunze.
Mwamenye aho bakomoka niba ari Abanyafurika y'Epfo cyangwa se nimba hari n'ibindi bihugu by'amahanga bakomokamo?
Umwe niwe twamenye ko ari Umunyafurika y'Epfo, ariko abandi babiri ntabwo twari twasobanukirwa aho bakomoka.
Ubu se polisi yakwemereye gushyingura umurambo w'umugabo wawe?
Ntabwo bari bamuma kuko bashaka gukora ibindi genzura bakamenya icyamwishe. Ubu baracyari mu buruhukiro, barambwiye ngo nibarangiza gukora ibyo bashaka gukora bazaduhamagara babubise.
Niko se madamu, abana bameze bate ubu ngubu bakiriye bate urupfu rutunguranye gutyo rwa papa wabo?
Nawe urabyumva, abana babuze umubyeyi wabo, ntabwo bameze neza, ariko ndimo kubihanganisha kuko nta kindi twakora.
Madamu Annette Kabasindi ndagushimiye.
Murakoze cyane.
Naho Mazimpaka Barama, umuvugizi w'umuryango wa nyakwigendera Camille Nkurunziza, yabwiye Thomas Kamirindi ko uko Leta y'u Rwanda yavuze urupfu rwa Nkurunziza ari agashinyaguro. Yavuze ko urupfu rwa nyakwigendera rutatewe n'uko imodoka yari arimo. Aya magambo Barama akomozaho yanditswe na Olivier Nduhungirehe, umunyamabanga wa Leta y'u Rwanda muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ku rubuga rwe rwa Twitter. Anavuga ko Nkurunziza Camille yari umuterabwoba kuko yabarizwaga mu mitwe ya FLN na RNC.
Mu bintu byabitunguye cyane, icyo naheraho ni uko nakubwira ati ntabwo ari byo na gato. Ntabwo ari byo kuko nta muntu yizi neza ko yakwiba ibyiwe. Iriya modoka na namba pleti zayo ni modoka imwanditseho, yanditse ku mazina ye. Ahubwo nkaba naratangajwe na Leta ya Kigali cyane 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 umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe kuba yaratinyutse mu by'ukuri akavuga amagambo y'agashinyaguro akuriya ibintu by'urukoza soni kuri leta, cyane cyane aho abanyarwanda baba baherereye hose muri diaspora. Ntabwo ikibazo uko cyaba giteye kose numva aho umunyarwanda yaba ari yakabaye arengerwa ahubwo adatotezwa.
Niko se polisi nayo yararashe yo kugeza ubu ngubu ivuga yuko yarashe kubera izi impamvu?
Kugeza ubu ntabwo turamenya impamvu yatumye polisi irasa, kuko mu by'ukuri hano hari urwego rwitwa ITG, rukaba ari urwego rushinzwe gukora investigation muri polisi, rukaba ari rwo ruriho kwikiranira hafi icyatumye abo bapolisi barasa, cyane cyane ko n'imodoka abo bagizi ba nabi bari barimo na nyakwigendera umuvandimwe wacu Nkurunziza Camille akaba yari imaze kugonga, yari yamaze guhagarara. Rero tumvikana neza n'impamvu iyo polisi yatumye irasa, ahubwo ikanarenga ikagenda kugira ngo ibanganye ibimenyetso. Nicyo twizera neza, twizera ubucamanza bwa hano. Ntabwo bivuze ko nta ntuze abayobozi bamwe cyangwa abashinzwe inzego zimwe na zimwe ba hano batabikora, ariko icyo twemeza neza ni uko leta yewe n'ubucamanza bwa hano bikora neza. End of the day tuzabona ubwo turacyategereje rero kizavamo, kuko haracyari kare cyane, haracyari muri investigation.
Ariko se ubundi abantu bafashanya kwigendera Nkurunziza bakatwara n'imodokari ye, nayo bakamutwara, bashakaga kuyiba, byo mwabimenye, hari icyo mubiziho?
Kugeza ubu kuko abantu bataragera mu rukiko, byibuze bashobore kudusobanura, bashobore gusobanura impamvu yabiteye, tudasimbutse nka Olivier Nduhungirehe tube nkawe tuvuga tujye hirya tujye hino, ni uko tutaramenya impamvu yabiteye, niba se ari abajura cyangwa se ari abandi b'ubundi bwoko, nk'uko n'abandi bigenda bibabaho hirya hino. Sinarindiza dukurikize nk'amagambo nka Olivier Nduhungirehe yanditse, ntabwo tuba tumuziho ibikorwa bya giteroriste, ntabwo yari umujura, cyo ni icya mbere. Nta n'ibyo yigeze. Icya kabiri ni uko atari umuteroriste, kuko hano iribaza akaba yarafashwe yaba ari uko byari bimeze.
Mazimpaka Baramanda gushimiye.
Murakoze.
Ishyaka Sahwanya Frodebu rirasanga guhindura ikirangantego cy'igihugu biciye ukubiri n'itegeko nshinga ry'Uburundi. Bimeze bityo mu gihe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yavuze mu mpera z'umwaka ushize ko icyo cyemezo cyafashwe mu rwego rwo guha agaciro amateka y'igihugu. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ribifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi, twayisomewe na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Abarongoye imigambwe bamwe bamwe ntibariko barahuza kubijanye n'ihindugwa ry'icivugo cy'igihugu cyahora citwa ubumwe ibikorwa amajambere kigasubirizwa Imana umwami Uburundi, icivugo cyo ku ntwaro ya cyami. Mu mugambwe badasigana Iprona washinzwe n'umuganwa Rodoviko kwa Gasore barashima ko icivugo cyo ku ntwaro ya cyami kigaruka. Olivier Nkurunziza avugira uwo mugambwe abona ko kugarukana icyo civugo koba ari nko guha agateka uwiguza Uburundi.
Bagasore yari yashimye guha umugambwe w'abadasigana icivugo Imana umwami Uburundi. Ariko rero kuva aho haziye intwaro ya Repubulika ya mbere bitwagwa na Micombero bagatera kudeta umwami, hakavaho intwaro ya Gacami, baciye bakuraho icivugo Imana umwami Uburundi, baca bashiraho icivugo ubumwe ibikorwa amajambere. Nico gituma twe mu mugambwe w'abadasigana na iyo bagarukanye ico civugo twe tuvuga duti icivugo by'ukuri umugano wa Rudoviko kwa Gasore yari yahaye umugango w'abadasigana mbere kikaca kiba n'icivugo c'igihugu, yuko iyo kigarutse uno munsi bagashira imbere Imana, bagashira imbere kumbura umwami nta ukihari, ariko umwami byaba byerekana urongoye igihugu no kubahiriza igihugu. Twebwe birerekana ko muri kahise ico umugano wa Rudoviko rwa Gasore yipfuza gisubira kikagaruka.
Naye mu mugambwe Sahwanya Frodebu icegera cyo mugambwe avuga ko abatwara ubu bataratanga insiguro yo gushaka guhindura icivugo cy'igihugu cyahahora. Leonce Ngwendakumana akavuga ko byari bifise inzira byategerezwa gucamwo mu gusubira ku kivugo cyo ku ntwaro ya cyami.
Ubu rero ntituramenya neza icyifuzo cyari ko bari ku butegetsi nabo ko bagomba guhindura icyo cyari cyasanzwe bakagisubiriza n'icyo cyahahora kera. Nta muntu turaronka bidusobanura neza umugambwe sabanya Frodebu intumbero abubu baba fise, ariko ni cyaba ari icyivugo ni yaba mu byiyumviro byabo mu ntumbero ya fise bafise cyo bari icyivugo cy'u Burundi byogora nako gikoreshwa ubu gatari guhindura ibyirizwa shingiro, kuko icyivugo Burundi cyanditse mu ibyirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi.
Mu mugambwe iprona naho nyene imvugo ni nk'iyo muri Frodebu. Olivier Nkurunziza avugira uwo mugambwe akabona ko nimba icyiyumviro ari icyo guhindura icyo cyivugo kugira kibe icyivugo cy'igihugu vyogorana, agasigura ko ikiringo ari gito imbere y'amatora mwaka wa 2020 kugira hatunganywe kamara mpaka yo kuvyemeza.
Uno munsi uravye ibwirizwa shingiro y'u Burundi ko ryanditswe nkaraba uno munsi aho tugeze ryaratowe, barerekana neza kugira ngo abarundi basubire mu ntwaro ya cami yuko banza kuba referendum bakavyemeza. Uno munsi hasigaye amezi 10 ngo tuje mu matora, mbega hariho referendum yo kuja ibwami yoboneka, nibaza yuko atobari iyo ntumbero kandi ntivyokoroha gusubira mu bwami.
Mu mugambwe wa Ndadaimelchior biyamiriza ivyo kugarukana ivy'intwaro ya cami, ubona ko muri ico civugo havugwamwo umwami.
Icyo kivugo kigarutse ngira ngo bareho n'intumbero yo kugarukana intwaro za cami. Intwaro za cami kandi baravuga ati mwibwirizwa shingiro ko byemewe, ariko twebwe mu mugambwe sabanya Frodebu hagarutse za intwaro za cami zivuga ko umuntu adahora avukana imbuto mu gutwara. Ibyo mu mugambwe sabanya Frodebu tuzobigwanya, kuko turazi neza ko atamuntu yahora avukana imbuto ngo agome ku butegetsi acaho umugore wiwe acaho umwana gucyo bakaguma bigenda uko nyine. Ibyo rero tuzobigwanya kuko twebwe twemera intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi abashikira ubutegetsi babanza guhigana.
Umukuru w'igihugu yarishiye kuri icyo kibazo mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze w'2018. Petero Nkurunziza yashikirije igituma icyo kivugo cyo ku ntwaro ya cami kiriko kiragaruka.
Kubijanye n'inyandiko zari ziri kuyijya ntatemwa incungu babuze nayo kuyikukira ngo abasore kandi baza neza yuko ari gutahura neza. Ni gutahura neza kuko bijya bije n'amateka. Bije n'amateka y'igihugu nayo ugiye kuraba. Nuko twari dusanga abantu bose bagiye barakurikirana ku butegetsi bagomba gufuta amateka y'abandi basanzeho. Ibyo rero bijanye n'ubuzima bw'igihugu si byo. Birumvikana neza yuko rero ajya n'amateka bafuse ateza kugarukanwa. Nico tuba nabwiye yuko inaye kwikukira twayironse mu mwaka w'1962. Ntabwo twayironse 65. Ajya amateka rero yanze kwa gasore gushika bamugandaguye niyagumaho gushika ibindi bishasha bije mugabo ajya yoyo n'amateka y'u Burundi.
Icyo kivugo cyo ku ntwaro ya cami kiramaze guhindurwa ku migwa mikuru y'intara zimwe zimwe z'igihugu no ku ntatemwa y'ubuguzi Burundi harimwo. Eka mbere na buramatari w'intara ya Makamba Garden y'ukuri yahaye mu kwezi guheze ba mustanteri ikinyengo cy'amezi 3 kugira abe bahinduye icivugo kiri ku migwa mikuru y'ayo makomine ko batazoba bararikora bazoca babogozwa mu mabanga.
Urugaga rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike mu Burundi FORSC ejo kuwa mbere rwasohoye itangazo rivuga ko byihutirwa gutabariza Abarundi bari mu nkambi y'impunzi muri Tanzania. Urwo rugaga rwasobanuraga ko ibitero bimaze iminsi biba muri ayo makambi n'ibirwanisho bihakurwa biteye impungenge cyane. Eloge Willy Kaneza.
Muri urwo rwandiko rw'impapuro 8 runari rw'amashyirahamwe adahana ibyicaro vya politike force rwiteriye amabimpunzi z'abarundi ziko zibonera mu makambi muri Tanzania akwiye kugica korewe cihuta n'amakungu muri rusangi n'igisata ca ONU cita impunzi ya sel by'umwihariko. Urwo runani rugaruka ku bintu byinshi biteye impungenge. Runani force rusigura ko kuva mu ntango z'umwaka w'2019 atagahengwa impunzi z'abarundi zigeze zironka mu makambi atandukanye muri Tanzania. Vitan Shimira Imana rurongoye yabwijwe rya Amerika bimwe mu byo batoho.
Haraheze igihe impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zibona mabi atandukanye ari mu rwego rwo hejuru, harimo kwicwa, gusambanywa ku nguvu, kunyuruzwa, ugupfungirwa ubusa. Naho tudashobora kuvuga neza donido ibiharuro kubera yuko ngaho mu gihugu cya Tanzania biranagoye kubironka. Mugabo turafise abo tumaze gukora kwa matohoza, harimwo ababuze ababo, abapfungiwe ubusa, bamwe bakagira imana bakarekugwa, harimwo ababorejwe igufu. Hanyuma noneho muri ino minsi iheze cyaratevye birunyukaho ya makambi impunzi yatebye akanategwa agategwa n'abantu bitwaje ibigwanisho
abo bantu bamwe bavuga ko arabagizi banabi abandi nabo ko arabasuma gusa impunzi zimaze gihe zivuga ko abatera bavuga ururimi rw'ikirundi nshimira imana asanga leta ya Tanzania ari itegerezwa kumenya umwidondoro wabo
abategezwa kubamenya abategezwa kubadoma ku rutoki ni igihugu cya Tanzania kubera yuko gitegezwa gukora amatohozwa igihe impunzi zitewe hanyuma kandi kigategezwa gushengeza no gucira imanza abakoze ivyo vyaha icambere imbere yuko banatohoza imbere yuko n'ivyo vyaha biba Tanzania yategezwa gukora ivyishoboye kugira ngo izo mpunzi zitegezwe gukingirwa ivyo n'ivyitegezwa gukora itegekwa n'amategeko mpuzamakungu yerekeye impunzi aho twovuga amategeko ya Geneve hamwe n'amategeko y'umuryango wunze ubumwe wa Afrika agenga impunzi yerekana yuko igihugu cyakiriye impunzi ko gitegerezwa kuzikingira hanyuma ikidutangaza nuko iki gihugu cy'igihugu cya Nyerere cy'igihugu rurangiranwa mu gutabara impunzi nuko tubona umengo ku ntwaro ya President Pombe Magufuli umengo kwa kimpunzi z'abarundi byo hava bivamwo kugira imigenderanire mibi na leta ya Petero Nkurunziza
ico Tanzania yabitinya cyose runandi fose rwo rurabona umuturama w'iki kibazo
nuko Tanzania itegezwa kwisubirako Tanzania idashoboye kwisubirako tuyishengeze maze izohera imaramare izoheza ibone yuko ibyirikirakora idakogwa ikigira kabiri nuko dusaba abashinga amateka bo muri Afrika y'ubuseruko yuko bokora amatohoza nibagende bishikire muri amakambi y'impunzi mu mabohero cyane cyane mu ibohero ry'inyamusibya barabe impunzi z'abarundi ayo zigowe nimba bibaza yuko ibyo tuvuga atari byo cyangwa impunzi ibyo zivuga yuko atari ibyo bazoheza batubeshutse ico kimwe n'umuryango wa Afrika cyane cyane umugwi w'agateka kazi na muntu ukorera ibanjuri turagusaba yuko ucika ku kibuga ugakora amatohoza hanyuma makungu amaze kubona yuko Tanzania byayinaniye gukingira abo barundi turayasaba yuko ashobora gufata ingingo baheze babimure babashire mu bindi bihugu byo muri Afrika cyane byo kwindi migabane yo kwisi byo shobora kubakira
imbere yuko bibakira barenga 70 baramaze guhagarikwa n'igipolisi cya Tanzania kuva hagati mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka bariko bagerageza guhunga makambi ya Nduta na Mutenderi berekeza mu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuri uyu w'Imana naho zimwe mu mpunzi ziba mu ikambi ya Nduta zemeza ko hazindutse hatorwa impapuro zitagira umukono zitera ubwoba impunzi ko zitegerezwa gutaha batazobikora bakibonerako kuva hadutse injyana za politike mu Burundi mu mwaka w'2015 ono ikavuga ko abantu barenga 150,000 bahungiye mu bihugu bibanyi Tanzania nico cakiriye benshi muri bo nubwo hari amaze gutahuka bari mu makambi atatu ariyo Nyarugusu Nduta na Mutenderi Eroje Wikaneza, Nairobi, Juja Amerika.
Banywanyi bi Juja Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri, gatanu, gatanu, kane, rimwe, rimwe, kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Hashize imyaka 12 abakristo gatolika bo mu Rwanda berekeza inamugongo aha baho Imana y'Ibugande batwikiwe aho rero bakajyayo buri tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu ariko kuri inshuro ntibyabakundiye kubera umubano w'u Rwanda na Uganda utameze neza. Bahisemo rero kwizihiriza uyu munsi muri kiliziya yitiriwe Karoli Rwanga Inyamirambo aho harejo itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu turabibwirwa na Asumutakaboye
mugihe cya saa yine za mu gitondo kuri uyu wa mbere tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu. Paruwasi yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga yakoze umuhango wo kwibuka abahowe Imana b'i Bugande barimo Mutagatifu Karoli Rwanga witiriwe iyi paruwasi. Ni umuhango wabimbiriwe n'igitambo cya misa cyayobowe na Musenyeri Antoine Kambanda, umushumba diyoseze ya Kigali, ari kumwe n'abakristo bo muri paruwasi ya Nyamirambo ndetse n'abandi baturutse mu zindi paruwasi zo mu Rwanda. Padiri Gerard Nshagayimana uyobora paruwasi ya Nyamirambo, icyo gikorwa cyabereyemo yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko bahisemo kwibuka Mutagatifu Karoli Rwanga muri paruwasi yabo kuko batabashaka kujya muri Uganda muri ibi bihe Abanyarwanda batemerewe kujya muri iki gihugu.
Twari dusanzwe dufite umuco w'uko kuri iyo tariki tujya kwizihiza uwo munsi mukuru, tuzirikana kandi twiragiza intwari zahowe Imana i Bugande. Ubu rero twabonye ko bidashoboka kubera ko nyine ubu ngubu ntabwo Abanyarwanda bari kujya mu gihugu cy'u Bugande, biba ngombwa ko twebwe tubikorana iwacu muri paruwasi, cyane cyane ko dufite amahirwe yo kuba dufite ibyasigaye bitagatifu muri alitari yacu byo Mutagatifu Karoli Rwanga. Muri kiliziya ya Gatolika iyo umuntu agizwe umutagatifu nta kintu cye tujugunye, yaba ari ibice by'umubiri, yaba ari ibikoresho yakoreshaga, ibyo byose turabigumana kugira ngo bitubere ikimenyetso cy'ubuzima bwe rwagati muri twe. Ibyo byasigaye bitagatifu tuba tubifite muri alitari ntagatifu.
Padiri mukuru wa paruwasi ya Nyamirambo yabwira Ijwi rya Amerika ko iyi paruwasi ibitse ibyasigaye kuri Mutagatifu Karoli Rwanga, avuga ko babihawe biturutse muri kiliziya yafunze imiryango iherereye mu gihugu cy'Ubudage, ubu bikaba bibitse kuri alitari mu kiliziya y'imbere. Uyu mupadiri avuga ko nubwo batabashije kumenya ibyo bahawe byasigaye kuri uyu Mutagatifu Karoli Rwanga, ariko akenshi biba bigizwe n'ibice by'umubiri we cyangwa ibikoresho yakoreshaga byose biba bigomba kubikwa neza. Uyu muhango wari usanzwe ukorerwa ina mugongo mu ruganda wabereye bwa mbere muri kiliziya yitiriwe Karoli Rwanga i Nyamirambo, witabiriwe n'abakristo bari basanzwe bakora urwo rugendo buri mwaka. Madamu Karusagara Tanazia umaze imyaka 12 akora urwo rugendo yavuze ko nubwo batabashije kwerekeza na mugongo, ariko yishimiye ko abakristo batabashaka gukora urwo rugendo babifashijwe kuko byabereye hafi aho bitabasaba amafaranga.
Kuva dutangiye muri iyo myaka 12 yarishize, yubura 13 n'ubu ngubu tutagiye, kubera ko uyu mwaka twifuje yuko hazakorerwa urugendo rutagatifu hano Nyamirambo rw'amadiyosezi yose y'igihugu. Birumvikana ko tuzaba turi benshi ndetse cyane kubera ko inamugongo hajyaga hagenda abantu bake baringaniye, ariko ubu ngubu n'abandi batashobozwaga kujyayo bazaba baje twifatikanye, kandi none kubw'ukwemera kwemera ko umunsi tuzaba dusa n'abari na mugongo.
Padiri mukuru wa paruwasi yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga i Nyamirambo asobanura ko nubwo batabashije gukora urugendo nyobokamana, ariko biteguye kwakira ababasanga kandi ko bemera ko Imana ibumva.
Mu gihe tutabashije kujya gusengera na mugongo, niyo mpamvu twavuze ngo reka dusengere na hano. Aho waba uri hose Imana irakumva, nubwo wenda urwo rugendo twarukoraga urumva niba uhagurutse i Kigali saa 12 za mu gitondo kagera na mugongo saa 11 za nimugoroba, muri izo nzira ni urugendo nyobokamana, muhamusenga, muhamuganira kuri ubwo buzima, mbese umuntu abagenda arushaho gushyikirana n'Imana. Ubu rero n'ubundi nubwo tutazahaguruka ngo tugende, turi muri noveni, urumva rero ko iyo myiteguro dukora ishobora gusimbura n'urwo rugendo mu rwego rwo gutegura roho no gushyikirana n'Imana.
Mutagatifu Karoli Rwanga wibuka uyu munsi amaze imyaka isaga 130 atwitswe aho w'Imana hamwe n'abagenzi be 22. Abakristo bo mu Rwanda bari bamaze imyaka 12 buri mwaka bajya mu rugendo nyobokamana na mugongo aho abo bihaye Imana batwikiwe, ariko uyu mwaka bwa mbere bavuga ko bitabakundiye kubera umubano w'u Rwanda na Uganda utameze neza. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo guverinoma y'u Rwanda yabujije Abanyarwanda kwerekeza mu gihugu cya Uganda. Leta y'u Rwanda ishinja igihugu cya Uganda guhohotera Abanyarwanda bagiye muri Uganda, leta ikavuga ko igihugu cya Uganda gicumbikira imitwe ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda harimo RNC ndetse na FDLR. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti, mwakomeje kudutega amatwi, tubashimire ko mwabanye natwe kandi tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira. Dushimire Facile Gebehu wegeranije aya makuru, yari ahagarariwe na Edi Rwema, naho jye mwumvaga kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.